mwandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe njuti bakunzi muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri siyo ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndabahaye ikaze mu biganiro vya no mwanya.
Ibigeje mu byo byo kwiyamamaza mu bisanzwe turaza amajambo avugirwaho ivyo baririmba ni ibintu bijanye na n'umugambwe CNDD-FDD kwereka ko abatawuroyemwo canke batita ibyo bikorwa atajambo ivyo vy'urumuri ntibisigura amahoro.
Uyu ni Eric Nkengu Burundi umuvugizi w'umugambwe MRC Rurenza Ngemero mu Burundi avuga ko urumuri rw'amahoro ruriko rategurwa mu gihugu cy'u Burundi atakindi rugamije atari niyamamazo rwihishwa y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Sinabona umunsi n'umwe umuntu azana biranga umugambwe wiwe biba ibyo avuga biba ibicapu nta bintu biranga umugambwe jewe abona mu rugo rumuri sinzi abo babivugaho babikuru.
Uyu nawe ni Epipo de Baranyikwa icegera c'umukuru w'umugwi ujeje gutunganya ibikorwa rw'urumuri rw'amahoro asanga ivyo vyagiridri ataho bifatiye. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Hagataho abagendesha imodoka n'amapikipiki mu gihugu c'u Burundi bagikoresha ibipapuro vya kera muragaba mufise gushika kwigenekerezo rya mbere mukaba mwatanguye gukoreshwa impapuro zigezweho navyo nyene ni mukanya isasa. Nongere ndabahikaze makuru yacu no mwanya abagendesha imiduga n'amapikipiki mu Burundi bafise kugera kuri runo wa 31 bose bakaba bafise impusha zikozwe ku buryo bwa none permis biometrique mu rurimi rw'Igifaransa. Igipolisi kijeje uruja n'uruza n'umutekano w'amabarabara mu gihugu cy'u Burundi mu kiganiro cyaye abamenyesha makuru mu gatondo kuno munsi cagabishije ko uzohirahira akagera kuri iyo tariki ntabanduka agikoresha impusha azozakera zohanwa nk'utagira umuduga nk'utwara umuduga ataruhusha bifitiye. Umenyesha makuru wacu Fidelite yishatse yakurikiranye ico kiganiro.
Mu gihugu cy'u Burundi impusha zo kugendesha imodoka zikozwe impapuro zisigaje gukoreshwa amasaha ari munsi ya 72. Igipolisi kijeje umutekano wo mu ibarabara mu kiganiro cyari menyesheje kumenyesha makuru kuri uyu wa kabiri kiragabisha abagendesha imiduga batarondera impusha zikozwe mu buryo bwa none. OPCA Roger Bankibigwira arongoye ico gipolisi.
Igenekerezo rya 31 Nyandagaro mwaka wa 2017 ni umunsi wa nyuma wo guhindura izo mpusha kuva ku igenekerezo ry'uwa mbere Nyakanga mu mwaka wa 2017. Umuntu wese agendesha imodoka cyangwa ibindi byuma atazoba afise uruhusha rukozwe mu buhinga bwa none permis biometrique azofatwa nk'utagira uruhusha kugendesha ibyo byuma.
Kisunzwe rero bitangwa n'igipolisi kijejwe umutekano mu ibarabara abarundi 15,000 nibo basanzwe bafise umushe zo kugendesha imiduga muri bo abashika ku 25,000 bacagendesha impushe za kera zikozwe mu mpapuro ziyongeye ku biro. Icyo gipolisi gikorera ko hacariho imirongo y'abantu barondera mwezo mpusha za kijambere. Aho rero nk'igice gipolisi yari menshi iganye kubamenyesha makuru twashoboye kubona umurongo muremure w'abantu bari baje kurondera izo mpusha. Washimye ko tumufata amajwi muri bo yasabye kongerwa iminsi.
Yashitse uwo nyene nsanze abantu ari benshi cyane ku buryo ntibaza yuko jewe nshobora kuyironka kuri kirya kiringo baduhaye cyo kugera rotante. Ndavye abantu bahari je nibaza yuko kuronka permis bitashaka kunyorohera ngo je nari nifuza yuko bokongereza ikiringo kandi murabona namwe abantu ko ari benshi barondera amapermis de conduire.
Ivyo urumwe igipolisi kiraba umutekano mu ibarabara avyamira kure nyabona akamenyesha ko n'ibihano bifatiye ku mande bigiye gufatwa.
Ico nohera ko kwibutsa nuko iki kiringo congerejwe inshuro zibiri zose mbere ubuheruka bacongereje amezi atakuva igenekerezo rya 31 Rusama gushika 31 Nyandagaro uyu mwaka. Icyo kiringo kirahagije dushobora kuguma tutwongereza icyo kiringo ubudahera. Uwo wese atazoba arahinduza uruhusha rwo kugendesha imodoka n'ibindi byuma azorihishwa ihadabu ry'amafaranga 2,000 y'amarundi ku munsi wose azoba yakerewe kubitunganya.
mukiringo cy'imyaka 4 igiciro cy'impusha cyo kugendesha imodoka mu Burundi kimaze kwiyongera inshuro z'ibiri mu 2013 cyo giciro cyavuye ku mafaranga 5000 kija ku 40000 ico gihe hariko higwe cyo kwishubiramwo amafaranga leta yari yakoresha muri uwo mwaka mu mpera za 2015 mu kwezi kw'icyenda urushaho kugendesha imodoka rwavuye ku 40000 kuja ku mafaranga 100000 aho naho leta y'Urundi yashikirije yuko bagomba kujana amajambere mu guheba imusha za kera zikozwe mapuro hakoreshwa imusha shasha zikozwe mu buhinga bwa kijambere ibujumbura Fidelite yashatse ijuru rya Amerika.
Urakoze Fidelite ishatse tugume ngaho nyene ibujumbura mu ntango z'ukwezi kwa 9 kuza mu Burundi hazotemberezwa urumuri rw'amahoro ku nshuro ya 11 nkuko bikogwa buri mwaka kuva muri 2006 umugwi utunganya ico gikogwa uvuga ko arakajyukeza cyane ko gutsimbataza amahoro no kurangura imigambi y'iterambere abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo bemeza ko ari imyamamazo rwihisha y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD no gusesagura amatungo y'igihugu ivyinshi kwino nkuru n'umunyamakuru wacu Bujumbura Erojwirikaneza.
Mukiringo cy'indwi zibiri kuva ku itariki ya 11 ukwezi kw'icyenda busha twinjiramo niho urumuri rw'amahoro ruzotangura gutemberezwa mu ntara zose 18 zigize u Burundi. Ruzotangurira mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi rukazokwatswa na President Nkurunziza nk'uko bisanzwe bigenda. Icivugo cy'uyu mwaka kigira kiti tugire ubunani bw'intamenwa twubake kandi dukingire igihugu cyacu. Epipode baranyikwa cyegera cy'umukuru w'umugwi ujejwe gutunganya ibikorwa by'urumuri rw'amahoro arishimira cyane ibyaranguwe mu myaka 10 iheze urumuri rutemberezwa.
Urumuri rwagiye ruherekeza ibikorwa binini binini biriko birakorwa mu Burundi bihweje nk'intambwe Burundi bumaze gushika ko mu bijanye no kubaka amashuri ninini cyane aho twari tugeze imbere y'ibihumbi 2005 mbere yuko dutangura ibyo bikorwa by'iterambere rusange natwebwe twakuze kumbura amashuri ataragwira wasanga umuntu yiga nko ku bilometero 8 bilometero 9 ubu uharuye ku mitumba yose ya Rusansuma urasanga ko ishuri n'ibiburiburi rishasha rimwe cyangwa abiri ngiye no kubindi bijanye n'inkino amastade ariko arubakwa mu gihugu arenga 15 ubwo rumuri rero rugenda rucya kuri ibyo bintu bikorwa bihambaye kugira ngo rutere intege abantu bariko barakora murazi ko hari nk'intara zitahora zigira ibiro bishemeye ibiro bitomowe za buramatari cyangwa amakomune.
Ivyo bikorwa byose baranyikwa dondaguye nubwo ari vyiza bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi babibonamo kwiyamamaza rwihishwa k'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Eric Nkengo Burundi umuvugizi w'umugambwe MRC Rwenza Ngemero
yibyegeje mu byo byo kwiyamamaza mu bisanzwe turaza amajambo avugirwaho ivyo baririmba ni ibintu bijanye na n'umugambwe CNDD-FDD kwereka ko abatawuroyemo canke batita ivyo bikorwa tajambo ivyo by'urumuri ntibisigura amahoro ku bwacu amahoro arangwa ningene umuntu abatekanye ngena merewe mu rugiwe ngena merewe mu biwe iyo rero umuntu ahimbawe akaba bayeho neza niwe ushobora kuvuga uti abantu bahure bigine kukugira uti ntibatambana inzara munda ariko no munsi batambana inzara munda kandi bagenda kugitsure hajya turabizi ko ari ibintu zo guhata bajya batware bo hasi banyumba 10 bakuru b'imitumba barabahata bakabatwara kugitsure kubera bazi kutagiye hari ico za kubona ivyo urumuri rw'amahoro sivyo bisigura amahoro amahoro asigurwa n'ibikogwa umwimbu iterambere ubutunzi bw'igihugu muri ico gihe rero bameze neza niho twemera ko nivyo zoshaka bikaba nta amahoro yabamwe akumira abandi
ariko baranyikwa shikiriza ko atakimenyetso na kimwe cyangwa imvugo biranga umugambwe bivugirwa aho urumuri ruba rwaramye
inshuro rwabayeho narugiyemo naho kumbure ntari ndarurongoye sindabona umunsi n'umwe umuntu azana biranga umugambwe wiwe biba ibyo avuga biba ibicapu nibaza yuko kwese ruba tubona ruba kumurango ntibigera ruba mu ijoro nta bintu biranga umugambwe jewe tabona mu rugo rumuri sinzi abo babivugaho babikuru twerutse tubona n'abarongoye imigambwe iri mu gihugu turabona ko baje mu rumuri kandi barifatanya n'abandi bene gihugu gukora ibikorwa by'iterambere.
Ivyo bikorwa by'iterambere ahubwo umuvugizi wa MLC Rwenza Ngemera asanga urumuri rubidindiza
ubuzi burahagarara intara abashitsemwo guhera kuri buramatari guhera kuri bamustaneri n'abahanuzi babo abajejwe vya gisirikare abajejwe vy'igipolisi abajejwe vy'iperereza umuntu wese azi ko hari kintu yahawe n'umugambwe CNDD-FDD atezwa kwitaba ivyo bikorwa ugasanga ibiro birugaye abanyagihugu bakeneye kubitura bakeneye izo babafasha mugabo rero gacusanga ubuzi bwahagaze ikindi cyongera ko n'uburyo bakoresha si uburyo bwabo si uburyo bw'umugambwe n'uburyo bw'igihugu n'amafaranga menshi cyane nico gituma twe tuvuga tuti ico kintu gitesha umwanya abantu kama gatwara n'uburyo bwinshi bw'igihugu abanyagihugu n'amakori baba baratanze barushe basanzwe bibereye mu bukene hambwe uburyo bukerera igihugu kironga cyasanga buriko barasesa gugu nuko uvuga rero ko harimo nuko nona amatungo y'igihugu
urumuri rw'amahoro rwatanguye gutemberezwa mu Burundi kuva mu mwaka 2006 inyuma y'umwaka umwe gusa president Nkurunziza ashitse ku butegetsi mu mpera z'umwaka 2011 bimu byatumye umukuru w'igihugu cy'u Burundi aronswa agashimwe kishyira hamwe Peace and Sport i Monaco mu gihugu cy'u Bufaransa imyaka itatu inyuma yaho intanjingi mu Bushinwa ishuri ya kaminuza ryaho ryigisha ibijyanye n'inkino ryaronkeje president Nkurunziza agashimwe rivuga ko ryamutoranije nk'uwarondeye amahoro n'iterambere biciye mu nkino amamuko y'urumuri rw'amahoro ni mu gisagara cya Atene mu gihugu cy'Ubugiriki mu 1894 izo nkino zasubiwemo hacabuka ishyirahamwe mpuzamakungu ritunganya inkino z'ukwinonora imitsi imbere y'uko mu 1896 hatangura izo nkino nyezina ahi Atene nyene ku rwego rw'isi Eloge Urika Neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Bakoze na wewe loje wirika neza dutandukire ayavugwa mu ntara ubu naho icuka siciza hagati ya bamwe mu bashinga ntaye bo muri zone Shombo ya commune n'intara ya Muramvya hamwe n'umuryango wagirizwa kuwa tutse abashinga ntahe hari mu gihe cyo gutatura amatati y'amatongo abashinga ntahe bafashe rero ingingo yo guca uyu muryango w'abatutse ingingo yamirizwa n'abajejwe intwaro ko itajanye n'amategeko Chrissy Munezero hijisho gijo rya Amerika Muramvya yavuganye n'izo mpande zose maze adutegura ino nkuru
yatwise ingatara bigito kandi turabashinga ntahe
byose byatanguye mu gihe umugwi w'abashinga ntahe bo muri zone Shombo muri commune ya Muramvya bahagarara mu matati y'itongo ari hagati y'umuryango wa Gerardo n'ababanyi biwe bagizwe n'imfuvyi abashinga ntahe bemeza yuko umufasoni wa Gerardo yabatutse mu gihe bariko baramwaka itongo gizo mfuvyi ivyo uyo mufasoni ahakana Gerardo umugabo w'uwo mufasoni avuga yuko atabona hazokura makaye y'abana mu gihe umwaka w'ishure ugiye gutangura abashinga ntahe ngo barabaciye mu kibano babuza abari muri zone bose kugura ibidandazwa muri butike kandi ari yarisanzwe ibatunze
barambujije imirimo yacu yose barambuza ko kugendera inshuti barambuza ko n'inshuti zongendera cyangwa ngazigendera abaye ubanza suhuse jewe n'ubundi twa tuvugana ntibajaye bagiye nitwe cya mu bantu baca batwirukana ubu hageze aho no muri sinzi kwa ishyirahamwe ishyirahamwe ryatubura imwe itanga umwavu badukuramo
inyuma y'indwi abo bashinga ntahe bafunguwe bazira ko banse gusangira na Gerardo abo bashinga ntahe n'ubu ngo ntibarote basangira n'uyo yabatutse
yatwise ingatara bigito kandi turabashinga ntahe urumva ntitwosangira n'umuntu natwe turiyimo
none kubwanyu byari kugenda gute
wewe wumva byari kugenda gute yari kudusaba ikigomo urumva n'inyacu gituma twe twacye dufata kutinjira mu rugi kandi n'ubu ntitujyaye tugiye kwitura ubutungane
mu gihe haba ku ruhande rw'umuryango wa Gerardo haba no ku ruhande rw'abashinga ntayo muri zone Shombo atanumwe yifuza guhebera uwundi George kwitegetse arongoye abashinga ntahe ku rwego rwo mu ntara ya Muramvya abona yuko umuti w'ukuri ibyo byose ari uko uyu muryango wosaba imbabazi
aho bitigoreye umushinga ntahe yatirimutse kwibanga abashinga ntahe bandi baramuhana igihano bamuha nibo bakimenya niko tuzumva kandi kugacu barifite uburenganzira
twegereye abajeje intwaro Canisius mpawe n'Imana muhanuzi wa buramatari ajeje intwaro n'imibano avuga yuko abashinga ntahe bariko bakorera ku migenzo ya kera yataye igihe
ku kibazo cyo mu ishombo twaracumvise dutaye kwitikanira hafi hari migenzo ya kera tubona yuko atakanuvera igifise ubu kuko ubwo bw'abashinga ntahe hari gihe rufata ingingo nk'umuntu aba yatutse yagaye urwego bakamuca ibihano birengeye bamenye yuko ibihano bifatwa uwarenganijwe yitwara akitwara mu butungane maze ubutungane bukamutunganiriza
kugira ngo icyo cyuka kibi kiri hagati y'abashinga ntahe niyo miryango kihave abarongoye intwaro ku rwego rw'intara ya Muramvya ngo bategekanya kwishikira aho muri zone ya Shombo kugira bumvikanishe izo mpande uko ari zibiri ngo arifuza kandi kuganira n'abakuru b'abashinga ntahe be n'inyemiramabi kububasha bw'abashinga ntahe n'abatowe naho bugera ngo kazoba kandi ari n'akaryo ko kuyaga ku migenzanire hagati y'imigenzo y'ikirundi hamwe n'amategeko y'igihugu kugira amatati nkayo ntiyongere kuba intambamyi y'umutekano. Imuramvya Christine Munezero ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu turira amazu.
Kera ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe batuka ko turi muri leta, yahora bituka ko turi mu kwaha kwa leta, ubona bakaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika turabandanye n'urutonde rw'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Amasezerano yitiriwe Arusha agamije kugarukana amahoro mu Burundi ku munsi w'ejo yararumanije imyaka 17 iheze atewe ku mukono. Bamwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika basanga atashizwe mu ngiro uko byari bitegekanijwe, yamara hari uyundi muce wemanga ko ayo masezerano yabaye ikirumara mu gutorera umutingane za politike zari zimaze imyaka 10 zaradindiye. Ariko none ni iki kitakozwe, ni iki cakozwe? Ayo masezerano vy'ukuri aracari ngombwa kandi hari abemanga ko amabwirizwa nshingiro y'igihugu c'u Burundi gikwije. Utwo ni tumwe mu tubazo Perezida Sylvestre Ntibantunganya yigeze kuramutswa igihugu c'u Burundi kuva muri 1994 kugera muri 1996 yishuye mu kanya mu kiganiro muri sanga na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Perezida Sylvestre Ntibantunganya atangura avuga we kugatwe kiwe ico yibaza kuri ayo masezerano.
Gushima ari ngombwa nuko ibyo bwirwa shingiro naryo nyene mu bice byinshi byaryo byinshi cyane je ndibaza yuko mbere kubishyika 80 ku ijana cyane birenga byavuye muri ayo masezerano y'Arusha. Ni ukuvuga yuko twese aho twemera ko hari umushinge w'ibikorwa muri kino gihugu, uraje ibyo gutunganya inzego z'igihugu, uraje ibyo gutunganya imibano hagati y'abarundi bwabo ufatiye mu mice bashobora kuba barimwo, haba mu migambwe, haba mu mashyirahamwe avuga yuko adaharanira ibyiciro bya politike, haba mu kwigenga ko kumenyesha amakuru. Usanga byinshi twashyize mu bwirwa shingiro ari ibyo twagiye dukura muri ayo masezerano y'Arusha. Ni ukuvuga yuko rero amasezerano y'Arusha ari umushinge uko igihugu cyubatse uyu munsi kuva tuyashyirako umukono. Nibuse kandi yuko n'igihe ayo masezerano twayashikako hari imihari yagwana icyo gihe itari irimo, umuhari CNDD-FDD n'umuhari Parti UFNL. Ariko bari mu biganiro hagati yabo na leta kugira ngo hagarike intambara, ica mbere bagenda bemeranya nuko byose bazobyubakira kuri ayo masezerano y'Arusha. Urumva rero yuko ayo masezerano atamurundi yo hakana ko hari umushinge wiri bwirwa shingiro tugendera ku uyu munsi.
Ubwo bivuze yuko atagomba kuvaho, agomba kugumaho.
Jewe ndavye aha amasezerano y'Arusha yashoboye gufasha gushikana Burundi na cyane cyane uraje ibibazo byari bizingamitse igihugu. Umuntu yogira ati reka ahubwo tuyabandanye gushika mbere aheze umurimo wayo, kuko buriya amasezerano y'Arusha nayo nyene sumva yuko ari amasezerano adaho kwigera hera. Oya, mu bintu byanditse umenga icyando bavuga ko kitati igihe cyonyine ni Bibiliya. Ibi byose birashobora guta igihe. Rero je ndaje amasezerano y'Arusha mvuga ndi yari afise intumbero ihangiro ryo gutuma havuka umurundi mushasha yumva ko yikuye muri arya mabi twagiye dukuriramo twebwe kuva mu myaka ya 60. Nagira nibutse nk'abarundi ariko baranyumviriza yuko uyu munsi turiko turavugana umwana yavutse mu 1955 ari wakuriye uguru yo mu mitumbi wacu twavukiye umunani wacu. Hari uwo usanga afite abana babiri batatu, kuko kenshi usanga hari abubaka bafite imyaka 18. Ugasanga kandi abagize Imana bagashobora kubamenya amashuri yabo neza, ubu baratanguye guheza kaminuza. Ugasanga rero mu bice byinshi by'ubuzima bw'igihugu, haba mu kazi ka leta, haba mu bikorera utwabo, haba mu bihebeye Imana abapadiri n'ibiki, dutanguye kuronka abantu ataci bapfa bapfana na zijya ngorane twagiye ducabwo ngugire ngo barazi mu ruhare. Nukuvuga yuko rero wa murundi mushasha mbaye ndareka nuko aba yakuriye mu nzira ya kibonero matedamu ya Arusha mugo n'ubyimyaka atahuriye namba n'ibyo twagiye ducamwo ariko araboneka. Nukuvuga yuko rero tuzo kurara tuti reka tuyabandanye ahubwo abandanye, uzosanga mu myaka 15 iyo tugira twibaza ku Macedonia ya Arusha bigenda byikura byo nyene, kuko zangora ndezayatuma ngwaze abantu bibuke yuko ari amasezerano y'amahoro gusubiza hamwe kw'abarundi, amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe kw'abarundi. Nuko rero ayo mahoro yabonetse, uzosanga n'ibintu by'amahinda gubika bikire mu gihugu bica byoroha kugenda bigira inzira bitumbera.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, President Silvestre Ntibantunganya umutumire wacu ku masezerano ya Arusha. Agumeho, aveho, ahinyanyurwe. Kuri telefone dufite Jean de Dieu. Jean de Dieu.
Ego ndebaramukije nyakuba umunyesha makuru ndebaramukije na nyakuba President Silvestre. Naje nabikurikanye neza ico kiganiro ni ciza cyane.
Yego.
Kitubwira ku byerekeye amasezerano ya Arusha, naho hariho bana benshi bari kubarakura ubusanga batazi icy'amasezerano ari cyarico. Rero je nashaka kubaza mbega ayo masezerano ya Arusha, kubu bamwe bavuga bati ahinyanyugwe, abandi bavuga bati ntahinyanyugwe, ariko abari kubaza ko iyo hinyanyugwe bakaba bari kubabizana muri no nturekano bwa nti y'ibya politiki, hamwe usanga barahunze, abandi ugasanga batabonana neza bari ngaha mu gihugu, none ntibobanza bagaterenyenya gatoyi bose akazubanza bwahunguka bakaza bahunze bakaza ngaha mu gihugu, hanyuma bakabona kuyahinyanyura bose bari hamwe babyemeranije? N'ikibazo cyane cyane icyo.
Ye, reka President Ntibantunganya gusubize.
Emwe, je no bayuko avuze neza, kuko buriya ntawuvuga kuvuga ngo amasezerano ya Arusha nashobora guhinduka. Yaba ariko arihenda, kuko nayo nyene uko yanditse aravuga gushika uyu munsi ingene ashobora guhinduka, akavuga ibyankenerwa bitezwa kuboneka mu nama nshingamateka kugira ngo ahinduke. Birashoboka kandi yuko umuntu ashobora kugira ati kugira ngo ahinduke reka tubaze abarundi bo bene igihugu, tubabaze icyo bazimvira ko ibintu batisha muri referendum. Ariko rero ndi kumenya kandi ari nacyo bituma hari n'abanyapolitiki, nicyo bituma hari abantu bagira politiki baraheze ubwa mbere bakagenda bakaraba hirya no hino ingene ibintu byohinduka. Nagira ndabe nk'akarorera abakurikira mu by'Ubufaransa uno munsi, Perezida Macron ariko arashaka guhindura ibwirizwa ryerekeye akazi mu Bufaransa. Bazora ibyo amaze iminsi agira, amaze iminsi ahamagara abakuru mu masendika, ahamagara abakuru mu migambwe, ahamagara hirya no hino kugira ngo yumvirize icyo ivuga ko cyane mbere, kugira ngo abumvishe icyo yipfuza gushika ko bagishyigikiye. Inyuma amaze gukora gutyo arahita akagira ati abene gihugu barafise ababaserukira, abaserukira bakorera mu nama nshinga mateka, ukagenda ukababaza nkabo. Iyo ubonye ari ikintu gishobora gikenewe cyane gikomeye kugira ngo kigire ingufu, urabaza na bene gihugu aho naho ngiye kubabaza, ukabanza ukaraba yuko wabikoze mu buryo butuma atavuza kwidodomba agira ngo jewe ibi bintu bacishije mu ngufu siho narimwe. Nk'ubu rero tufite impunzi zagiye hanze kubera iki kibazo turimo uno munsi, je ndabona yuko byo bya dukuri ngo twakora twashyiramo ingufu izo mpunzi zikaza, hanyuma zije tukaraba tuti mbega ibikeneye guhindurwa n'ibihe bikaboneka bikumvikana abantu bakavuga ibyo ari byo, hanyuma umukuru w'igihugu kune wabibazwa agaheza akaraba ingene agenda abaza hose, akaraba imigambwe iri mu nama nshingamateka, akaraba imigambwe mikuru mikuru iriyo iraboneka akayibaza, akaraba imigambwe yindi iri mu gihugu ejo ishobora kugira amajwi akayibaza, akaraba ababandi barundi mu yandi mashyirahamwe barimwo akababaza, akaraba abantu bihereye Imana akababaza, hanyuma akagira icyumviro aronse akuye muri iyo migwi iserukiwe nabi usanga iyo migwi yonyene yashyize hejuru, akamaze uko ijambo azoza kubwira abanyagihugu ababaza rizoba yagiye mbere ifise ingufu zikomeye aho byoshobora kuzodufasha icyo kimaguhinduka cyose kigahinduka tugira tuti abantu kizoshika bizeye ko kije kurondera ineza y'igihugu cyose kitaje kurondera ineza y'umuntu umwe cyose kitaje kurondera ineza y'umugwi umwe dutuza kurondera ineza y'igihugu cyose.
Ijwi rya Amerika. President ntibantunganya nk'ubu ngubu duhereye kuri icyo kibazo cy'impunzi ntabwo twakwirengagiza n'abantu bishwe n'izindi njyane zose za politiki zimpagarara zatangiye mu 2015 mu Burundi ubwo nta wahera kuri ibyo bibazo byose akavuga ati burya amasezerano ya Arusha nta mahoro yazanye.
Oya amahoro yarayazanye n'ikivyerekana no kusanga ikibazo abantu bagenda baharira ubu bagira habwa sandra bose nta numwe yaduka kugira ngo ayo masezerano ndacu yamaze reka tuyakure nta numwe yaduka kugira ngo aya masezerano ndacu yamaze reka tuyakure icyo cya mbere gihuza abantu icya kabiri harashora ko ari mu masezerano ya Arusha icyo twumvikanye bitarashikana aho twipfuza ndaguha karorero nko gushiraho ibyerekeye kurondera ukuri no kunwanisha abarundi dushingiye ku byo igihugu cyagiye kigira mu ngorane uwo mugambi turawuheza wogenda ukabaza musenyeri arongoye urya mugwi uti mugejo jehe yukubwira neza ahageze ibyo amaze kugira ko ibimugoye n'ibyo yipfuza ko yofasha kugira ngo ibyo hangiro twamuhaye abone ko arishikiriye wogenda ukabaza n'abandi uko ndo kutashikiriye impunzi nazo reza kugira cyo narabaye impunzi cyo tukibajije ukibajije je iranyura kugucishura impunzi imaze kubona yuko hari ikintu mu gihugu mucayitumye ihunga kihoti yarongifu nturinda kuza kuyibwira gutaha ahubwo iragutanga mbere ikagufata giturumbuka nagenda guha karorero mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1993 perezida Dadaye amaze gutorwa hanyuma inyuma hagatorwa depite benshi bari mu gabe sabajya Claudine uzobaze abantu bazogeje batohoze ingene impunzi zaciziza ari nyinshi zitangura gutaha mbere ikana turengera bikazana n'ingorane ingire twayura twebe nyene mu banyapolitiki jewe ubu munyapolitiki nawe agira politiki uri impunzi ugutaha kwawe biva ko kugenda ubona ingene ushobora guterera hari abagira bati ngiye ndashobora guterera ngiye mu gihugu nkavugira ahabona nkavugana n'abandi bakambona bakanyumva hari n'abandi bagira bati reka ndindire nzotahe meze nk'umwana agira urya biba bigize ashobora gushika abona ukamenya yuko abenegihugu izo ntumbero gufata bagenda baziraba hari wagiye kubabarira kugira Dadaye mu 1993 bamutora ngo waragize nabi gutaha mu 1993 ngo kandi bagaza atari bwaheze ikibazo cy'impunzi
radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone dufite Leonard we
halo
akabazo kawe
yego ndabanje kubahamiriwe ndamushyiriza n'uwo mutumire mwadutumiriye
arakumva rwose
niriwe Leona
ku bijyanye n'amasezerano ya Arusha jembo n'umengo ntacyo bakwiriko bayahindurako kubera yuko none igihe bazoyahindura twebwe Burundi bwejo bazaba ariko baradufashika mbega igihe boyahindura ayo masezerano ya Arusha ni ibihe nyungu dushobora twe kuronka twe turiko turakora ubu cyangwa n'ibihe bihombo dushobora kubona urakoze
urumva avuze muri icyo no kwita icyumviro cyo hejuru tuyakoreko ariko ntawe utakuvuga ngo nta kintu kitakugwako none tugiye nko kuvuga tuti duhindure aho inama nshinga amateka na ngenguza amateka batorera ibwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha aho kuyatora mu kwezi kw'icumi byanditse ko ari mu kwezi kw'icumi ariko nta na hamwe kuva tubyandika ndigira abana bitorwa mu kw'icumi byama bishyira mu kw'icumi na kabiri mu minsi ibiri ya nyuma mugabo ugiye kuraba iri shyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruko n'u Burundi burimwo mu migenzo yaryo amabwirizwa agenga amafaranga leta ikoresha atorwa imbere y'itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi icyo kugihindura ndareke cyokonona
hakaba rero ngaha rero duce dusozerera kino kiganiro cy'umuntu makuru twari tubafitiye muri kano kanya na kino kiganiro tubasubiriyemo nshuti bakunze mariko muratwumviriza turabashimiye yakoze Saidari muhinda bw'ivyuma na ingenieur Diane Nahadze nari kumwe namwe kuri micro ndabifurize kururanirwa mu banyu no mu byanyu.